Iri ni ijwi ry'Amerika. Ubu ijwi ry'Amerika ritangira ibiganiro byaryo byo mu gitondo mu Kirundi n'Ikinyarwanda ni saa 11 n'igice I Kigali mu Rwanda n'I Bujumbura mu Burundi. Abatwumva mwese mwaramutse neza aho muri hose muri kumwe na Etienne Karekezi hano I Washington. Uyu munsi ni kwa gatandatu. Dutangire ibiganiro byacu by'uyu munsi tubagezaho amakuru y'ingenzi avugwa ku isi muri iki gitondo.
Mwaramutse mwese nshuti muduteze amatwi aya makuru muri iki gitondo mugira mushakirizwe na Alphonse Ndayikengurukiye
na Eugenia Mukankusi. Mwaramutse neza.
Reka tuyahere aha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Inama nkenguza amateka ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuri uyu munsi wa gatanu yaranze kwemeza itegeko ryo guhanahana ibidandazwa n'ibihugu bya Asia na Pacifique. Iryo naryo rikaba ryofashije cyane abakozi bashika 100,000 bakozweko n'amasezerano ya rwa rudandaza mpuzamakungu. Iryo tegeko rizosubira kwigwa ku munsi wa kabiri. Perezida Obama agamagarira abazoryiga ko igisata c'iryo tegeko cerekeye abakozi ko cokwemezwa n'ingoga akagishira ku mukono, gutyo abakozi n'abagwizatunga b'Abanyamerika bagashobora gukorana n'ibindi n'andi makungu n'ibidandazwa bikorewe muri Amerika bigakwira isi yose. Abo mugambi w'abademokrate batemeje iryo tegeko bavuga ko ryaho hava rituma ubuzi bwinshi n'imitahe ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ijanwa mu bindi bihugu kandi ngo byokonona ibidukikije.
Abategetsi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bashinja abagabo babiri gucura umugambi wo gufasha umutwe wa Leta Islamike kwica Abanyamerika, harimo umugambi wo kwibasira abapolisi I Boston. Itangazo rya Departement y'Ubutabera ya Amerika rivuga ko abaregwa ari David Wright ufite imyaka 25 utuye Everett muri Leta ya Massachusetts na Nicholas Lovitsky ufite imyaka 24 utuye Warwick muri Leta ya Rhode Island. Lovinsky yitabye urukiko rw'igihugu I Boston ejo kwa gatanu, naho Wright yatawe muri yombi mu cyumweru gishize.
Reka tugume muri Nigeria nyene, aho tubamenyesha ko kinyamakuru cha Nation camenyeje ko wa murwi Boko Haram wasubiye gutera mu ntara ya Borno aho hari ku munsi wa gatatu. Umwe bajejwe gucungera umutekano muri iyo ntara yamenyesheje ikimenyesha makuru Associated Press ko uturere twatewe twabonwa cyane cyane abirimye n'aborozi bari batahutse mu ngo zabo inyuma yaho igisoda cya Nigeria cirukaniye abarwanyi ba Boko Haram muri ako karere. Ibyo kandi byabaye inyuma yaho abakuru b'ibihugu bya Nigeria, Chad, Cameroon na Niger bahuriye mu nama ku munsi wa kabiri bavugana ingene boshira ingabo zabo hamwe ngo barwanye Boko Haram.
Polisi ya Canada yataye muri yombi umugabo w'umunyasomalia wagize uruhare mu ishimutwa ry'abanyamakuru babiri b'abanyamahanga mu mwaka w'2008. Polisi ejo kwa gatanu yavuze ko Ali Omar Adel ari umwe mu bakuru bashyikiranaga ku ruhande rw'umutwe wagize ingwate abanyamakuru babiri, umunyakanada kazi Amanda Lindhout n'umunya-Australia Nigel Brennan. James Malizia wungirije komiseri w'ishami rya polisi ya Canada yavuze ko Adele yatawe muri yombi mu mujyi wa Ottawa kwa kane, iminsi mike nyuma y'uko ageze mu gihugu. Malizia nta bindi bisobanuro byinshi yatanze kandi yanze kuvuga niba guverinoma ya Somalia yaba yarize ko iryo perereza ririmo gukorwa.
Reka tuje muri Pakistani, aho iyo leta yafashe ingingo yo kugara ibiro by'ishirahamwe Save the Children yahora ikorera muri Islamabad. Leta ya Pakistani yagiriza iryo shirahamwe gukora ibikorwa bisa n'ibirwanya ico gihugu. Iryo ngingo yashizwe mu ngiro na ministre w'intwaro yo hagati mu gihugu itegeka abakozi b'iryo shirahamwe Save the Children kuba bavuye muri Pakistani mu minsi 15 uhereye ku munsi wa kane aho iryo ngingo yasohokeye. Mwamenya ko iryo shirahamwe ryari rimaze imyaka 35 yose rikorera muri ico gihugu kandi ko atamunyamahanga n'umwe yarakirikorera.
Ibitero by'indege biyobowe na Arabia Saudite muri Yemen ejo kwa gatanu byahitanye abasivili 6.
Turamushimiye mugenzi wacu tugejeho amakuru avugwa ku isi n'ijwi rya Amerika hani Washington DC. Tubibutse kandi mwese mutwumva mwakurikira ibiganiro byacu ku murongo wa FM 104.3 I Kigali mu Rwanda, ndetse no kuri radio Inshuti ya Bose umurongo wa FM 108.3 I Kigali mu Rwanda. Kandi kuba twumva kenshi ku mugoroba, mbibutse ko dufite programu kuva ku wa mbere kugera kwa gatanu isamana igice zo ku mugoroba I Kigali mu Rwanda n'ibujumbura mu Burundi ku mirongo ya FM. Muri uyu mwanya tugiye kubagezaho ikiganiro cy'ubuzima kira kiza kugeza isaa 12 za mu gitondo. Ikiganiro kira gitegurwa n'urubyiruko ruri mu Burundi.
Kira
ni kiganiro cy'urwaruka byerekeye amagara y'abantu.
Mugitegurirwa mukongera mukagishikirizwa n'ijwi rya Amerika.
Turabaramukije gwaruka namwe mwese bakunzi bibiganiro by'ijwi rya Amerika. Uguhungabana nimwe mu ngaruka z'umutekano muke mu banyagihugu. Ubushakashatsi bwakozwe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu mwaka w'2013 gerekana ko ibice hafi 25% aribo bageramiwe ku isi yose. Byongeye intambara ituma ibikomere bitazimangana. Ibice 12% z'abadagi baciweko n'ingwano ya kabiri y'isi yose bamana umutima uhagaze kubw'amatohoza yakozwe muri kaminuza y'i Leipzig muri ico gihugu mu 2011. Mu karere ka Afrika urutavanako rw'intambara rutuma abanyagihugu bamana ihahamuka. Iryo naryo bigeramiye ku bice 6% nk'uko OMS ishirahamwe mpuzamakungu gitaho amagara y'abantu ribimenyesha. Indwara y'ivuduka y'umurindi w'amaraso irakunze gufata ababa mu duce twamamo imishamirano. Kubw'ubushakashatsi bwa kaminuza y'i California, amahigo yo kugwara yababa ibice 40% mu bihugu bikiri mu nzira y'amajambere. Ugufasha ibitigiri umurengera by'abagwara ntibyoroshe. Ivyo byatumye isukiranywa ry'abahahamutse n'abagendana indwara zo mu mutwe muri Yemen nk'uko amatohoza yakozwe n'ishyirahamwe Save the Children mu 2011 azemeza. Mu kiganiro cyacu cy'uno munsi turabira hamwe ibijyanye n'ingaruka z'umutekano muke ku magara y'abantu. Kuri mikro muri kumwe na jewe Alain Yves Irankunda. Kaze mu kiganiro cyacu ari nacyo gwanyu kira. Mukwinjira mu kiganiro cyacu nyezina tega matwi ivyumviro vy'ugwaruka rutandukanye go mu gisagara ca Bujumbura. Mugenzanje Joseline Nduwayo arubaza ati two kwifata gute kugira ngo dukingire amagara yacu mu bihe by'umutekano muke. Ngize nyishu bamuha
umuntu yoreka gushira mu mutwe makuru y'ubwo
ko naho waboshigikiye umuganga cyangwa utaboshigikiye ushobora kugenda ahantu kigumera mu nzu yawe.
Numvise na cyane cyane nk'aya magrenada turikira cyane inkoho cyabwirinda kuja ngaho.
Leta ikakoresha uburyo bubereye butonona amagara y'abantu.
Abantu bari kwivanga mu bintu n'ibindi bakingira amagara yabo n'ababyeyi bakingira abana babo nta bindi mbo.
Ko kwinda kugira uruja n'uruza kugira ngo iyivyo bibaye twirinde impanuka zodushikira.
Nuko bakuganira cyane cyane na mugenza wawe muri kumwe bararema kuvyo mugenza wawe yamubwiye.
Kinjure tupi habi ngufu igwani bagakora kugira abandi batsoro nk'ingene babaho neza.
Ibiro by'umurengera birashikira imiyabaga mu bihe z'imidugararo. Insiguro na kayabagu gasumbirije bagira nk'uko ishirahamwe American Psychiatric Association ribivuga. Twasanze ko ibitigiri bitari bike vy'abari munsi y'imyaka 15 bashigwa imbere mu ntambara. Ingaruka nuko bahamugarira abandi bakahasiga ubuzima nk'uko UNICEF ishirahamwe mpuzamakungu gitaho ineza y'ibibo Rubondo yabitangaje mu mwaka uheze abakenyezi bibungenze nabo borohegwa mu bijanye no gusuzumisha imbanyi cyo kimwe no kwibaruka imvo no kubura inzira bacamwo kugira bashikire amavuriro nkuko MSF ishira hamwe ry'abaganga batagira imbibe byabisanze muri Libani na Centrafrica mu 2013 kugira ngo twumve neza ibijanye n'ingaruka z'umutekano muke ku magara y'abantu tega matwi itohoza mugenzanje Jocelyne Nduwayo yagiriye mu micungararo y'igisagara cha Bujumbura Jocelyne ijambo rigwa
iyo ni muwate huyo wewe mwetanje
Ah, ufata Amerika rekare kare 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 kare.
Ufata Amerika.
Okay, okay. Kari
huma. Urakoze ale ive kumi jambo. Muma kartia ya Chibitoki na Mutakura, abanyagihugu bamwe baba bateramiye mu rugo. Abandi nabo bayebayeba umwumwe mu gusamarira ahabera imyiyerekano. Uburuhe bwibonekeza ku maso yabo ni ingaruka z'uko bataba baraye batoye agatiro. Diodone Nkuru Nziza wo kumutakura yatubwiye ko ingufu nke afise zitegwa n'irondo arara kuva imidugararo itanguye. Byongeye uguhindura amasaha yo kuryama kubabuza itiro ritekanye. Freddy Sengiyumva kumutakura yavyugwa na ntaryo n'ugwamo gw'ibituragurika. Tumenyeshe ko ingaruka kubatonda ku kazi ari ukutagononokegwa. Ukugodoka amasaha y'akazi atarakwira kuba ingaruka yo kwisinzirira ko ku kazi. Jean Baptiste Ntezijyayo wo mu Cibitoki yemeza ko atari we yabona saa sita zirageze ngo atahe kare yahora ataha saa kumi n'imwe. Muri rusange igoyagoya ry'umubiri ritegwa no gusinzira amasaha make. Twumvirize Edi Gael Kaze umunyagihugu wo mu Cibitoki.
Usanga ndyamye umwanya muto mvyuka ngoyagoya amagara atifashe neza nta gikorwa na kimwe ubushoboye gukora.
Ugukorora cyo kimwe no kuziba amazuru birakarira ababa mu turere turiko tuberamwo imiyerekano. Hamwe nukokegwa n'ivyotsi vy'amapine, imbaho, ivyatsi n'ivyuma abanyagihugu baturirira mu ibarabara. Ahandi n'ivyuka biba vyatewe n'abapolisi mu kwigiza y'abari mu myiyerekano nkuko abanyagihugu babisigura. Agasate kadahera niko karanga amagara y'abama mu myiyerekano. Uko ibintu byari byunyugwa n'uruzuba birigwa ko nkuko Frank Habera umunyagihugu muri quartier Buterere abivuga. Ku bantu bafise indwara ngendanwa zitandukira nk'igisukari n'ivuduka ry'umurindi w'amaraso ziriyongera na cane cane mu bihe by'umutekano muke. Jack Nduwimana yajanywe ku bitaro Giturumbuka atubwira ko yahasanze abandi baharaye. Uyo munyagihugu wo kumutakura aratwiganira uko byamugendeye.
Kenshi ubugiye kuraba kwa muganga nibo bantu bari mu mahari y'amahopitali nyene naragiye kwa muganga kwende mu hypertande byaraturitse ndatakaza ubwenge waranjanye kwa muganga.
Tumenyeshe ko umujyango wa kwa huje utabarana ntaryo igitigiri kidasiba kwiyongera cabakomerekeye mu myiyerekano cyo kimwe nabingwara zakomeranye. Naho biruko ugutwara abantu ku mavuriro si cyoroshe. Isiguro nuko ubujyo bwo kwiyunguruza utakibone kuko bwahora kuko abanyagihugu twayaze rimwe na rimwe. Abakenyezi barikunda bagira intamba mize gushikanwa ku bitaro byihuta n'umujyango utabara imbabare kwa huje. Kubwa Alexi Manirakiza umuvugizi wawo igitigiri cy'imiduga bafise nigishemeye. Naha amavurira mwamwe agira utwigoro two gushikana abakozi ku kazi, abakora ku mavuriro mato mato yo mu makartie baguma barangura imirimo ibayabaye gusa. Janine Ndayisenga wo kumutakura yafashe Giturumbuka n'indwara y'umugongo avuga ko atahise aronka uwumwitaho. Twasanze ko imirimo isanzwe ku kirangaminsi cy'ubuvuzi nk'incancho nayo nyene icegwa. Twumvirize Zuena Nahimana umukenyezi wo kumutakura.
Hariya kuri dosari nk'uno munsi twabize ko turonka incancho mugaba nitwa rusubira abaganga ntibashoboye gushika. Urumvise zose n'ingorane.
Ukudasuma ibyo bifuza ni inkurikizi y'iduga ry'ibiciro by'ibifungurwa. Ku bwa Zawadi ntibazonkiza abakubuterere ibiraya byaraduze mu gihe imbogaboga zibashikira zitevye. Ukudahita neza ko amabarabara yo mu makartie gutuma ibitari bike mu byankenerwa nk'amakara bidashikira abanyagihugu. Inkurikizi ni uko amakungi imwe mu kuyaziganya nk'uko Janine Ndayizeye ahora bigenza. Uko ibintu biri byunyura amagara y'abari basanzwe bagoyagoya. Jack Bintu n'Imana umugwayi igisukari na kironka gasahani kiwe kugira ngo yirinde gufungura ibitagira amavuta n'umunyu. Abana bato bato barazira ivyo kujya babagaburiye. Tumvirize Suavisi Ndayisenga umukenyezi wo mucibitoki.
Bu kenshi kwakunda kujyuturaya cyangwa igitoki, vraiment nko kuvamo gatondo nta n'icarafata. Ibinyorohera na gatoyi. Baromba nko waruru hagarara nyene urumva. Nk'ivyo birani bitworohera kuronka.
Tumenyeshe ko ikiza c'ingwara ya korera kimaze gushika mu makambi y'abahungiye mu gihugu ca Tanzania nkuko HCR ishiramwe muza makungu gita impunzi kwisi ribimenyesha.
Kubana bato zifasha kwiyumanganya amabi y'intambara. Izo nazo zatumye abarenga ibihumbi bitanu muri Sudani yo mu bubanuko bisanzura nk'uko ikigo Save the Children kivyemeza. Kubakuze ukwirinda ugwamo gwinshi gufasha umutima gusubira hamwe. Abanonosoye ivy'inyifato muri kaminuza y'i Montreal mu gihugu ca Canada bahanura kumara n'imiburiburi iminota 30 mu gacerere ku munsi. Kwihatira gusinzira amasaha 6 kugabanya ugufatwa n'indwara y'umutima. Igabanuka ryazo rigera ku bice 15% nk'uko ikigo cy'ubushakashatsi Institut National cyo mu gihugu cy'Ubufaransa kivyemeza. Kugira ngo twumve neza ibijanye n'ingaruka z'umutekano muke ku magara y'abantu, tega amatwi ikiyago twagiriraniye n'umuvugizi w'umuryango utabara imbabare mu Burundi kwa Huje Alexi Manira Kiza aganira na mugenzanje Diane Ndonse.
Alexi Manirakiza ndabaye mwaramutse.
Amahoro.
Abo banyamuryango banyu baroroherwa mu gikorwa basanzwe bakora.
Ndashimira abarundi kuko nabo baba bashamiranye baratwemerera bakaduhinzira.
Nibihe bitara mukorana bibafasha kuvura mbega izo ndembe.
Ni Prince Jean Charles turakorana kandi n'ibitaro rwa Karede na Hôpital Militaire hamwe na clinique Prince Louis Rwagasore mugira ngo bamwe nabandi bashobore gutabagwa batenze kugira urugendo rurerure.
Ni zengorane musanzwe mugira kugira ngo mushobore gushikana indembe kwa muganga.
Naho navuze ko batwugururira bakaduha inzira birafata umwanya. Ya kabiri imodokari zijya za Ruseha baniha ntidufise nyinshi. Hamwe bibandanije nitwokorerwa. Twoshimira cyane abaganga batagira imbibe umubiriki hari wa ambulance iwabo bavuga yuko kokorana cyane cyane kubijanye n'aba fason bibungenze. Turahagarika ivirana ry'amaraso imvune tukayorosha ariko twatuzi ko kwa muganga ariho baca bakora ibikurikira kandi birama.
Alexi Manirakiza turabakengurukiye.
Ndabakengurukiye nanje.
Arakoze Jocelyne na Diane Ndonse kuri ayo matwi nico kiyago adushikirije. Tumira mate gato mukumviriza kano karirimbo kavuga kati inshuti n'amagara. abariko baratwumviriza ko ikiganiro ari kira cy'ijwi rya Amerika. Uno munsi tukaba turiko tuyaga ibijanye n'ingaruka z'umutekano buke ku magara y'abantu. Gwaruka ntimurambigwe, gume hafi y'amaradiyo yanyu. Uyu ni wa mwanya wo kubaza rukuronswa isiguro muhawe n'ubutumire wacu muganga Anita Munyana. Uwo nawe akaba ari hano muri studio yacu. Tugeze mu gace mbaza ndakwishura.
Mbaza ndakwishura.
Hari cyo twakimarira ko mbona twahamuwe n'injyane ziri mu Burundi.
Bwa mbere no kuremeshanya hama na cyane cyane gufatana mu mugongo hamwe umwe mubonye yuko umutima wase mu mube hafi mu muremeshe ari kuyaga ibindi bintu atari ivyo byenyene byerekeye igihugu.
Mbaza ndakwishura.
Twamaze kwihebura kuko umunyagihugu ubu nta n'inyishu tubona, none tuzohereza hehe?
Inyishu izova ku Barundi twebwe nyene n'abari hejuru bajya batwara inzego zikomeye z'igihugu. Iyo amagara y'abanyagihugu atameze neza n'iterambere ry'igihugu rirasubira inyuma. Icyo gituma bo bishyira imbere bakitwararika amagara na cyane cyane amagara yo mu mutwe.
Mbaza ndakwishura.
Bahora bavuga ngo Uburundi ni igihugu cyiza cyane, none ni kuki hama indyane?
Ni mu bihugu byinshi bitandukanye aho usanga abantu bamwe bamwe bafise izindi nyungu atari zo basangiye n'abandi, bituma baca bafata iyindi ntumbero zo kwica, zo gukora ikibi. Rero hano i Burundi ni igihugu cyiza mu buryo butandukanye, aho n'ifungurwa ziva muri igihugu cyacu bose bazitangarira. Nico gituma rero abantu batuma indyane zihaba bakwiye kwitwararika cane gose, bagatahura ko amagara y'umunyagihugu ari ikintu gikomeye.
Rugamba rwa maki nkayanje gwaruka ntimurambigwe. Uyu ni wa mwanya duha umutumire wacu muganga Anita Munyana kugira abahe insiguro z'ibibazo bibabakiye. Tugeze mu gace ka kabiri k'ivyo bibazo.
Mbaza ndakwishura.
Iyo intambara zadutse usanga zigabanyira urukundo mu bantu. Urubungabunga gute?
Kugushigikiranira kwerekana urukundo. Ngo urukundo rero kugatubungabunga ni ukuguma twizigiranye hagati yacu, tuzi ko ujya mugenzanje, ujya mu banyi ari umuntu ukwiye kubungabunga mu gusabikanya byose.
Mbaza ndakwishura.
Indongozi zitwara abantu zitabakunda, ubwo sizo zituma abanyagihugu bagira ubwoba?
Indongozi nziza iriyumvira abanyagihugu babo ko babayeho, uko bameze mu magara yabo, uko imitima yabo imeze, biheza bigatuma nabo bamwizera. Nico gituma indongozi za kino gihe eka n'izizoza zizo kwitwareka cane gose amagara yabo zijejwe, kuko amagara yabo asindikaye nabo nyine izoheza bibagarukeko.
Mbaza ndakwishura.
Uko abanyeshure batariko bariga neza, ubona batazosura ku ishure uko ngo batayikora neza,
ubwo bwonko bwiwe yasanzwe akoresha ari mu kwitwararika ibyo byose byerekeye ishure, ivyigwa vyiwe aheza akabitumbereza mu bindi bintu ishobora kumusindikaza mu buryo butandukanye canke mu gutuma n'iryo shure atarisubiramo.
Mbaza ndakwishura.
Bya vyuka vyoke kumagara y'umunyagihugu bishobora kugira ingaruka mbi
ku mahaha, ko ashobora kubihema hajya babimuteye canke ku mubiri we nyene iyo bimushikiriye bishobora kumutera izindi ndwara zo ku mubiri.
Rugamba rwa maki nkayanje ikiganiro nikira cy'ijwi rya Amerika. N'ubunyene muganga Anita Munyana arabandanya kwishura ibibazo ugwaruka rwa mutuye. Tugeze mu gace ka gatatu ari nako ka nyuma k'ivyo bibazo.
Mbaza ndakwishura.
Igari umutekano muke ni ingaruka mbishobora gushikira mu bagara y'abantu.
Barahahamuka mu kuguma mu ijoro bavyibuka, abavyeyi barakwiye kuguma hafi y'abana babo bakabaganiriza batabanje kubahahamura ngo batere ubwoba.
Mbaza ndakwishura.
Mu gihe umuntu yoba yumva ibiriko biravugwa mu gihugu akumva yuko bashobora nko kubatera, none hari ingorane izoshobora kudushikira?
Urashobora gusanga bimwononye ntasubire kugira umutima utekanye. Rero nico gituma amahoro afise uruhara rukomeye ku magara y'umuntu.
Mbaza ndakwishura.
none ubwoba burafise ingaruka mbi ku magara y'umuntu
byasho gutuma asikuma abone ibintu bibi gusa bibi bishobora gutuma bimuzimiza agashora kugira ubwoba gahunga agahungira ahantu ahabura ibya nkenerwa kandi rero nta numugambi numwe umugambi ujanye no kwiyumvira ivyiza abone imbere
mbaza ndakwishura
amashira hamwe ajeje gatagatara kabana ya muza makungu canke mu gihugu yibaka kora iki ko tubona mu mabarabara usanga haguriye nabana batara kwidasanya cyane nyaka 18
nuruhara rw'abavyeyi nuruhara rw'abo bari mu mabarabara bari ko bari yamamaza bakabona umwana ari hafi yabo bakamusubiza inyuma bakamwirukana kugira ntihagire ica bavuga yuko umwana atara kwiza imyaka 18 ata abara menya gufata ingingo akamenya inzira nziza hitamo
Arakoze muganga andita munyana kuri zo nyishu ahayu gwaruka n'ubunyene tumira mate mu gusubira kumviriza karo karirimbo kavuga kati incuti n'amagara abanywanyi bacu ntahimbera Godefroid w'impara mirundi ibusiga ntara ya ngozi yatwandikiye avuga ati mbega ni kuki bamwe twokwita basomnambule iyo bishitse bakarota bashobora kuvyuka bakagendagenda basinziriye kandi bakiri mu ndoto yo baringwa itegwa niki irashobora gukira ukoresheje ubuhe buryo muganga anita munyana duherishiyo munywanyi
aho bihagaze mu bwonko bwawo rero bishitse ibintu nk'ibyo bikibonekeza ni kuvuga ko mu bwonko bwiwe ari ibindi bintu biba bishobora gutuma abyuka kibaza ngo ari maso atari maso iyo mubonye uwo mubana agifise ibimenyetso nk'ibyo ni kumwirukana n'ingogana n'ingoga kwa muganga bagaheza bakamutuma ibipimo bijanye bakaraba ko by'ukuri ico gihe yuko abaryamye ubwonko bwe bushishikara bukora hama bagaheza bakamuha umuti kugira ashobore kuryama neza
Turashimiye umunywanyi wacu yatwandikiye twizera ko nyishu ahawe na muganga Anita Munyana zamufashije nuko musanze mubizi ikiganiro cyacu tukirangiriza ku gace bikubwiye iki ahubwo arukarutanga isiguro kumyibutse abasokuru uno musu vuguti uteka amazi ukarura injonsa
bikubwiye iki
fate ubyaye nk'umwana mu ngesombi ucusanga nawe akoranye kirengetse wawe
bikubwiye iki
mu mwana akiri mutoyi ndayuko uzura uramuhindero nyene kugira ni yakora ntaza kumara amazi
bikubwiye iki
injosa aricho azova mu kitari cyiza
bikubwiye iki
ushobora nawe gusanga ibyo muravuga atakuri kurimwe ukabikomerezamo hama mu nyuma ugasanga birakusanzaranye
arabitoye
Ndashimiye mwebwe mwese mwateramanye natwe mu kiganiro kira cuno musi. Nshimire Jocelyne Nduwayo na Diane Ndonse bafashije gutoroka nyamajwi nasize inyuma Jacqueline Segahungu yarakirongoye akongera akagitunganya ikiganiro kira kiri mu rwego rw'ibiganiro bijyanye n'ubumenyi mu kubungabunga amagara ku ijwi rya Amerika. Mufise icyo muterera cyane mubaza twandikire kuri VOA Bujumbura muvyandike mu ijambo rimwe @gmail.com cyane mutwakure kuri 71 amajana 2 na 28 amajana 6 na 32 cyane kuri 76 amajana 9 na 40 amajana 4 na 60 kuri mikro nari kumwe na jewe Alain Yves Irankunda ndabasezeye mvuga nti naho ubutaha.
Cyari kiganiro kira mwateguriwe n'ijwi rya Amerika.
Turabashimiye bagenzi bacu bo mu Burundi batugereje ikiganiro kira. Abatwumva mwese kandi mu masogonda make isa 12 murumva ikiganiro cy'umuziki tubagezaho buri wa gatandatu kuri isaha.
Mwaramutse neza. Iri ni ijwi rya Amerika ikiganiro cy'umuziki. Adresse ni radio yacu @voanews.com. Hashize imyaka 21, ninde wabimenya? Byumvore Jean Baptiste.
Ninde wabimenya? Ninde
Ninde
Ijwi rya Amerika ikiganiro cy'umuziki urubuga rwacu rwa internet ni radio yacu voa.com. Iyo mbibutse ngira kantu nanone nibyumvore Jean Baptiste. Thank you.
kera bakarekezi bamugeni barugina bazamari warugereka bayarara bakikomero bandangiye umwobo none yo mbibutse ngiraka
America mu kirundi n'ikinyarwanda ikiganiro cy'umuziki Facebook ni VOA radio yacu abahutu n'abatutsi bapfiki kandi arabavandimwe Matata Jean Christophe nicyo kibazo yibaza
yamwe mwabera mwe yamwana bayire ingoma abasha yamwe murusengo rwa mungwe mwabahungu mwe shaka
Parce qu'ils sont
Uracyateza amatwi radio Ijwi rya Amerika, ikiganiro cy'umuziki. Adresse ni radio yacu @voanews.com. Harya ubundi abana bakomoka ku babyeyi, umwe ari umuhutu undi ari umututsi, ubwo babarizwa mu buhe bwoko? Ntuntumeyo, sinshaka kujya kwa marume. Ni Matata Jean Christophe.
We Matata, ni gutatabiriza habi
sabwe
ingo ndagutume kwa muyomba wawe.
Oya sinshaka, sinshaka, sinshaka
ingo ndagutumura katumwa n'iminsi.
Oya sinshaka kujyarira
mu kizungu.
Rya Amerika, ikigano cy'umuziki. Mu Burundi twumvikanira kuri FM 94.9
no kuri FM 95 n'ibice bibiri. Mu Rwanda tuvugira kuri FM 104 n'ibice bitatu no kuri FM 88 n'ibice bitatu ya radio inshuti ya bose. Ibigano by'igitondo ni kandi no ku matelefone agendanwa. Yaramenje ni Kidumu.
Thank you.
Ijwi rya Amerika, ikiganiro cy'umuziki, ibyiza biri imbere. Dusoreza iki kiganiro cy'uyu munsi kuri Uwitonze Clementine, uzwi ku izina ry'ubuhanzi rya Tonze, afatanije na Gahongayire Aline, bati twibuke twiyubaka. Maze rero mugire weekend nziza, mwari kumwe na Thomas Kamirindi.
Harabaye ni hakabe genocide, never again. Twibakire u Rwanda, Rwanda murage mwiza twahawe na rurema. Yego twibuke, twibuke ariko twiyubaka, dushyigikire ukuri. Ubibagirwa ikivi cyanyu tuzacyusa, turiho kandi tuzabaho, duharanira gusenyera umugozi umwe, amateka mabi yaranze u Rwanda atubera urwego tugeza mu iterambere rirambye. Ihumure iraje, ikizere kiraganje mu bana b'u Rwanda. Yego twibuke, ariko twiyubaka, ibyo ni byo bibereye.